ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mutwumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Hijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu gukomeza intambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo.
Ni kuba Amerika yafatiye ibihano Jenerali Byamungu Gerari tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose, kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera.
Uyo ni umuvugizi w'umurwi M23 uri Ngoma. Amwe mu mashyirahamwe yigenga asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere aragira ico avuze ku nshuro ya mbere kwisanganya indege yakororewe mu Burusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Ubuswisse na Afrika y'Epfo. Aya makuru yose hamwe na twateguye ni mu kanya, reka ariko rero dutangure ku nkuru ivuga ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere akagira ico avuze ku nshuro ya mbere kwisanganya indege yakorokeye mu Burusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Yevgeni Prigozhin atwara murwi abarwanyi bacangira bo Barusiya Wagner yari muri iyo ndege yahitanye ubuzima bw'abantu bose uko ari 10 bari muri yo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwa.
Mu butumwa yacishije ejo kuwa kane kuri televiziyo y'Uburusiya, President Vladimir Putin yahojeje imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ndege yakorotse kuwa gatatu, avuga ko iryo sanganya ari akaga. Putin muri iryo jambo yagarutse kuri bimwe mu byaranze Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi b'abacangero b'Abarusiya Wagner, agira ati: "Prigozhin ndamuzi kuva kera mu myaka ya 90. Yari umugabo atamenyerwa, yarakoze amakosa menshi mu buzima bwiwe, ariko yarashitse ku bintu byinshi byiza." President Vladimir Putin yongeye avuga ko muri kahise ka vuba, Prigozhin yasa nk'uwirengagiza ishusho nyayo y'ibihanze igihugu ciwe. Indege yakorotse kuwa gatatu yarimwo n'ibindi vyegera vya hafi vya Prigozhin yari umuyobozi wa Wagner. President Vladimir Putin mw'ijambo ryiwe akaba yateye amashurwe abari bayirimwo bose, avuga ko bagize uruhara runini mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, agira ati: "Twarasenyeye ku mugozi umwe, turavyibuka, turabizi, ntituzokwigera tuvyibagira." President w'Uburusiya yabandanije muri iryo jambo asigura ko amatohoza y'icatumye indege ikoroka azofata umwanya munini, ariko agira ko yizeza ko ari amatohoza azorangwa n'ukuri. Yongera ko ati: "Hari ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, hakaba n'ubutungane bw'Imana, ariko Uburusiya nabwo burafise ubutungane bwabwo." Indege yakorotse kuwa gatatu w'inondwi, umunsi amezi abiri yararumanye neza. Prigozhin atwaye abarwanyi bagerageje kwinjira i Moscow mu vyafashwe nk'imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin. Ico gihe Putin yise Prigozhin yahoze ari incuti yiwe magara umuhemu. Mu bandi bamaze kugira ico bavuga kuri iyo ndege yakorotse harimo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yavuze ko igihugu ciwe ataco ciyotsa kuri iryo sanganya. Yagize ati: "Nibaza ko atawuyobewe ubukwiye kubibazwa." Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikavuga ko naho Zelensky ataduduriye ko yavuga ko iyi dosiye yobazwa President Putin. President wa Amerika Joe Biden nawe yavuze ko atakintu kibera mu Burusiya President wabwo atakiri inyuma. Ubufaransa n'Ubudagi navyo biri mu makenga y'icatumye iyo ndege ihenuka.
Urakoze Diane muri Zimbabwe abanyagihugu bararindiranye igishika cinshi ivyavuye mu matora abajejwe umutekano biriwe bazibiye amabarabara haja hakorera umurwi w'igihugu jejwe amatora inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Diane Nazwe
Umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi za NUPF watsindiye intebe 38 mu nama nshingamateka urunani ruza imbere mu batavuga rumwe na leta narwo Citizen Coalition for Change ruronka intebe 32 Umurwi utunganya amatora ya Zimbabwe na turavuga ku biharuro vy'imfata kibanza kubahiganiye ikibanza c'umukuru w'igihugu amatora rusangi muri Zimbabwe yari guhera kuwa gatatu ariko haza kongerwa ko umunsi umwe wejo kuwa kane bivuye kutunenge twayibonekejemwo muri two harimwo ugucerwa gushikana amakarata yo gutorera ko mu bice bigwiriyemwo ivyo hagati mu gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirije Zimbabwe kubangamira n'ibigira nkana amatora rusangi ni mu gihe igipolisi ca Zimbabwe kivuga ko cataye muri yompi abajejwe guhagarikira amatora 41 congera gifata ivyuma vyabo abo batawe muri yompi bagirizwa ko bakoresheje amamashini nyabwonko yabo na telefone zabo mu manyanga yo kwiba amajwi Amatora ya president muri Zimbabwe yarahanganywemo Emmerson Mnangagwa w'imyaka 18 akaba ari kwarondera manda ya kabiri hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 45 atavuga rumwe n'ubutegetsi
Ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha u Swisse na Afrika y'Epfo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi
ubwo bwoko bwihinduranyije buzwi nka BA.2/86 Ibyo bihugu bibiri bije byiyongera kuri Israel, Denmark, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nk'uko OMS bivuga Ubwoko bwa virusi ya corona itera COVID bwihinduranyije Omicron bugaragara mu buryo burenga 35 ugereranije na XBB.1/5 bwari bwiganje mu gice kinini cy'umwaka wa 2023. Ubwo bwoko bushya bwabonetse muri Denmark ku itariki 24 kwezi kwa 7 nyuma y'uko umuntu wari wabwanduye washoboraga kuzazahazwa n'indwara yagaragaye. Kuva icyo gihe ubwo bwoko bwagiye buboneka mu bantu badafite ibimenyetso biciye mu buryo busanzwe bwo gupima ku bibuga by'indege no mu bipimo bifatwa mu matembabuzi mu bihugu bibarirwa ku ntoki. Abashakashatsi bagira muri 12 bo mu mpande z'isi bavuze ko mu gihe bifite akamaro kanini gucunga ubwo bwoko bwa virusi BA.2/86 bishoboka ko butakwirakwira bikabije ngo abantu barware bikomeye cyangwa bapfe bitewe n'ubwirinzi bw'umubiri bwubatswe n'inkingo ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya indwara mu bantu bigeze kwirwara hose ku isi. Impuguke zikomeje kuvuga ariko ko abantu badakwiye kwirara kandi ko gucunga iyo ndwara bigomba gukomeza nubwo bitakorwa ku rwego byariho igihe icyorezo cyari cyarafashe intera yo hejuru.
Urakoze Eugenie, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yafashe ingingo iziririza mu gihugu ciwe impuzu zibishweka zambawe yavuze ko zibangamira iterambere ry'amahinguriro impuzu kandi ko izo mpuzu zambawe n'abantu bo mu burengero bw'isi bitavye Imana inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi.
Nk'uko bimeze mu bihugu hafi ya byose bya Afrika, Uganda yatumizaga imyenda myinshi ya caguwa abantu bamwe bahitamo kubera kwihendutse. Ariko bakora imyenda mu gihugu binubira ko imyenda ishaje yuzuye ku masoko bigatuma ubushobozi bw'inganda za Uganda bwo gukora imyenda bugabanuka. Museveni uyu munsi kwa gatanu yagize ati ni y'abantu bapfuye. Iyo umuzungu apfuye bakusanya imyenda ye kandi bakayohereza muri Afrika. Byibura 70% by'imyenda ihabwa imiryango itanga ifashanyo mu Burayi na Amerika birangira igeze ku mugabane wa Afurika nk'uko umuryango ufasha wo mu Bwongereza Oxfam ubivuga. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntabwo byabashije guhita bimenya ikigereranyo cy'imyenda yatanzwe nk'imfashanyo yaturutse ku bantu bitabye Imana. Perezida Museveni ari mu mujyi wa Mbale ashyira ibuye rya mbere ahazubakwa inganda 9 hazwi nka Sino Uganda Mbale Industrial Park. Yaragize ati dufite abantu hano bakora imyenda mishya ariko ntibashobora kwinjira ku isoko. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Uganda nayo irimo wemeranijwe mu mwaka 2016 guca caguwa bitarenze 2019. Kugeza ubu u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyabyubahirije.
Aya makuru yose yavugwa hirya no hino ku isi mpojeje kumviriza hamwe na yandi mushobora kuyasanga kuri website ya Kaburungu radio yacu www.kaburungu.com adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turaja ku makuru yerekeye akarere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru yatanguye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhare bagize mu gukomeza intambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru twateguriwe dushikirijwe muri aka kanya na Jeremy Mukankusi.
Ibihano byafashwe uyu munsi bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, gushyigikira ukuryoza kw'abahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo no gufata abagore ku ngufu. Brian Nelson wungirije minisitiri w'imari wa Amerika hakaba ashinzwe itohoza ku mafaranga n'iterabwoba yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushakira umuti wubaka imvururu zo mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu mahoro. Ati Ministeri y'imari ntizazuyaza mu kuryoza abahohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu batuma imibereho mibi y'abaturage bari mu kangaratete irushaho kudogera. Imvururu mu burasirazuba bwa Kongo zakajije umurego mu kwezi kwa 11 muri 2021 ubwo umutwe wa Mama 23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafataga ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zihaguruka ndetse n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta harimo nka FDLR yafatiwe ibihano nayo igahaguruka. Abafatiwe ibihano bari mu mutwe wa FDLR ni Apollinaire Hakizimana umunyarwanda hakaba umukuru wa FDLR ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Brigadier General Sébastien Uwimbabazi umunyarwanda ni umukuru wa FDLR ushinzwe iperereza. Ruvuga y'imikore Protogène ni umunyarwanda akaba yobora umutwe ushingiye kuri FDLR witwa Makabe wahoze witwa CRAP umutwe wa gikomando ushinzwe gucengeza no gucukumbura mu bwatsi bw'umwanzi. Bimwe mu byashinjwa n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi harimo kuba ategura akayobora ndetse agashyira mu bikorwa imigambi hohotera birengeje kamere uburenganzira bwa muntu muri Kongo no kuba ari nyirabayazana mu guteza intambara y'urudaca imidugararo n'umutekano muke muri icyo gihugu. Mu mutwe wa Mama 23 urwana n'abasirikare ba leta ba Kongo n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta wafatiwe ibihano n'uwitwa Bernard Byamungu. Uyu ni umunyekongo wungirije umuyobozi wa Mama 23 ushinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo uwafatiwe ibihano ni Colonel Salomon Tokoronga. Ni umunyekongo ayobora umutwe w'ingabo za Kongo wa rejima 3411. Mu kwezi kwa gatanu muri 2022 Tokoronga yayoboye inama maze muri iyo nama amatsinda menshi ya gisirikare yiyemeza gushyira hamwe mu kurwanya Mama 23. Umutwe w'ingabo za rejima ya Tokoronga wahaye amasasu abarwanyi ba FDLR mu mirwano na Mama 23. Naho ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda RPA uwafatiwe ibihano ni Brigadier General Andrew Nyamvumba umunyarwanda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri divizio ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda RDF. Mu ntangiriro za 2022 iyo divizio ya gatatu yinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo maze ifatanije na Mama 23 bagaba ibitero ku birindiro n'inkambi bya FARDC bikomeretsamo abasirikare benshi.
Urakoze Jeni. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha impande zitandukanye zivugwa ariko benshi ntibitavye telefone zabo zigendanwa. Ariko twashoboye kuvugisha umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma avuga ko ivyo bihano bitazobabuza gukomeza urugamba batanguye. Yari kuri mikro yo mu menyesha makuru Jimmy Shukrana bakomera.
C'était juste vraiment ce qu'il y a certains états de ce monde qui ne comprennent pas.
Na gato kuko murabizi hari ibihugu byinshi bikomeye bitaramenya neza icyo M23 isobanura. Kuba kongomani benshi bazengerejwe na politiki ishaje, kuba Amerika yafatiye ibihano Jenerali Byamungu Gerali tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose, kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera. ibyo rero ntabwo byadukoma mu nkokora habe na gato kuko tuzakomeza urugamba twatangiye kandi ntawe uzaduhagarika mbese ntabwo kubirimo rwose mu bafatwa ibihano na Amerika harimo abagize umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ariko kugeza ubu ntacyo FDLR irabivugaho ubwo twashakaga kumenya icyo FDLR ivuga kuri ibi bihano ntabwo byadukundiye
dukurikire mu Burundi aho amashyirahamwe yigenga akorera mu cyo gihugu na mpuzamakungu asaba ishyirahamwe mpuzamakungu n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi inkuru dushikirizwa na Pierre Claver Nyongabo
Amashyirahamwe yigenga arimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera i Buraya muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi ayo mashyirahamwe avunira kagohe ONU ko hamwe intumwa idasanzwe rapporteur special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ibyahuha byohuhuka kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera ayandi mashyirahamwe yashize umukono kuri urwo rwandiko ni nka CAT Burundi Amnesty International abayagize bemeza ko nabo nyene bafise amaraporo menshi yerekana ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye ugira icavuze wese kitagenda neza ukunyuruza abantu kubafungira ubusa ihotegwa rikoregwa abatavuga rimwe na leta nk'abo mu mugambo SNL abamenyesha makuru hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu canke abashingwa manza Ligiteka ni rimwe muri ayo mashyirahamwe ivyegeranyo byayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira kuri mikro yejwe ya Amerika ashare niko yagize atwara iryo shyirahamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira kucegeranyo c'abantu barenga igihumbi n'amajana 8 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca president Evariste Ndayishimiye
aho ligiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,185 amabi abandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONU yokongukiringo kugira ngo ibandanya kazi kayo
Ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONU umunyaburkina faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONU kajeje ugateka kazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye
bamwe baracaburagizwa mu bikorwa vyabo bigatuma nabo shaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemeregwa hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba
Kuvagenwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi na makungu Albert Shingiro yaheruka kubwira abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kwiyo ntumwa atakaze azi kwigera habwa ku butaka bw'ico gihugu
Vous savez le contexte dans lequel
Kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanirizo cahandi atari kuri uwo muhinga
a d'autres niveaux
Ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu nka Foricone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro yijwe rya Amerika
Betwa ntaho gusaba ko n'ujya mu rapporteur special ko adakenewe yuko kimwe amashyamwe yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigi itandukanye ama radio igihugu kirimo ibigo bihanda gatakazi na muntu send dash muziki kifite na stati a biraboneka kujya mu muntu atakinini yoza gufasha mu Burundi
yamari utwara umugwe w'igihugu wigenga ujeje ugateka kazi na muntu CNIDH aheruka kwemeza i Geneve mu Swiss mu nama ya ONU ko akiragahaze muri ico gisata Ugo rwandiko rwagarutse kandi ku kudahana ibyaha byakozwe n'abakekwa kuba arugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi, amashirahamwe yafuswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi. Abo bahinga basigura ko umwizero mukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe. Abo baharanye agateka akazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengio Mebunyoni ryonyene ridahagije, ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku vyaha vyerekeye ubwicanyi n'ihotegwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015. Ikiringo kigira kabiri c'intumwa idasanzwe ya ONU Rapport Special kizorangira mu mezi abiri ari imbere, maze ONU ifata ingingo yo kucongereza canke kugihagarika. Umwe mu bagize amashami yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bije mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko ico kiringo co kongerezwa. Yamara yongera ko kwaravye ingene amakungu ashaka gusubira kunga ubucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Tubibutse kwiganiro Combo Taxi mushaka kucumbiriza iminsi yose kwa gatandatu no kwa mungu kuva isaha 12 zo kumuhingamo n'iminota 20. Tu garutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane wahoze ari Perezida Donald Trump yarasohotse mu gasho ko muri komine Fulton, Fulton County, aho ni mu gisagara cya Atlanta muri Leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'iminota 20 ahashitse agatabwa mu mvuto mu kanya gatoyi kugira ngo urubanza rwiwe ku vyaha akurikiranwa rwandikwe. N'inkuru dushikirizwa na Temistocle Mutijima.
Bwana Trump yageze kuri gereza nyuma gato y'isamoya n'igice z'umugoroba wo kwa kane muri Amerika, n'ukuvuga isasaba n'igice z'ijoro ry'uwa kane rishyiriye wa gatanu ku masaha yo mu Rwanda. Aha yahise afatwa ifoto igomba gushyirwa kuri dosiye y'ibirego akurikiranweho. Bibaye ku nshuro ya kane mu gihe cy'amezi atanu Bwana Trump aca agahigo ko gutabwa muri yombi agakorerwa dosiye ibitarigeze bibaho mbere ku wahoze ari perezida wa Amerika. Bwana Trump yaje kurekurwa akazaburana ari hanze nyuma yo kwishyura ingwate ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika, n'ukuvuga asaga miliyoni 240 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyo ni ingwate abamwunganira mu mategeko bari bumvikanyeho na Madamu Fani Willis, umushinjacyaha w'akarere ka Fulton County, mu ntangiriro z'iki cyumweru. Mbere yo kwinjira mu ndege ku kibuga cy'i Atlanta, Donald Trump yavugishije abanyamakuru akanya gatoya kuri uku gutabwa muri yombi kwe. Uyu wahoze ari perezida wa Amerika yagize ati: "Ibimaze kubera aha ni ikinamico y'ubutabera. Nta kibi twakoze, nta kibi nakoze, kandi buri wese ibyo arabizi." Bwana Trump yongeyeho ko ibyo barimo gukora ari ukwivanga mu matora. Ati: "Nta kibi twigeze dukora, kandi dufite uburenganzira bwose bwo kutemera amatora dutekereza ko yabaye mu buriganya." Icyakora uyu wahoze ari perezida wa Amerika yanze gusubiza ibibazo by'abanyamakuru. Nta mu perezida wundi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa uwahoze ari we wari wakarizwa ibirego nshinjabyaha, ariko Trump we ubararegwa ibirego 91 mu nyandiko z'ibirego nke yashyiriweho. Izo zishingiye ku bikorwa akekwa ko yakoze haba mbere y'uko aba perezida, mu gihe yari perezida, ndetse na nyuma y'uko manda yirangiye mu ntangiriro za 2021. By'umwihariko muri Leta ya Georgia akurikiranwa ibirego 13, aho umushinjacyaha Willis yasabye tariki 26 y'ukwezi kwa 10 nk'umunsi wo gutangira kumuburanisha hamwe n'abandi bantu 18 bareganwa. Icyakora Trump n'abo bareganwa bashobora kwanga ko urubanza rutangira mu mezi abiri ari imbere. Mu gihe byagenda uko, Bwana Scott McAfee, umucamanza mukuru w'akarere ka Fulton County, ni uzagena itariki rwatangirira. Nubwo akurikiranweho ibyaha byinshi, Trump ni uyoboye mu bahatanira guhagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora ya 2024, aho azaba ahatanira na Perezida Joe Biden, byitezwe ko azagenwa n'ishyaka ry'abademokrate kurihagararira. Hatitawe kugira urubanza rw'Atlanta rushobora gutangirira, Trump asanzwe afite ibyumweru agomba kuzamara yitaba ubutabera mu mezi atandatu abanza ya 2024 ngo yiregure ku byaha nshinja byaha aregwa. Icyakora nyuma yo kubona ko mu bo bahatanira itike yo guhagarara ishyaka kwikusanya bitekereza ari uyoboye n'amanota arenga 40%, yanzuye kutitabira ikiganiro mpaka cya mbere cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru.
Muri kamera bandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika unaho ni bamwanya kwashikiriza makuru inkino na sport bitekanijwe mu mpera zindwi. Reka dutega amatwi Jean-Claude Munyanida.
Championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza ikinwa imikino y'umunsi wa kabiri. Kuri wa gatanu habaye umukino umwe watangiye saa 12 kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Uyu mukino urimo guhuza Gasogi United na Muhazi United. Ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ine. Musanze FC izakina na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane Musanze. Kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Kiyovu Sport izahura na AS Kigali. Sunrise na Etoile de l'Est izahura kuri stade Golgota Nyagatare, naho Mukura Victory Sport ikazahura na Marine FC kuri stade Huye Ibutare. Ejo muri kuki ruhateganyijwe imikino ibiri. Gorilla FC izahura na Lyon Sport kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo, Amagaju FC ikazakina na Etincelles FC kuri stade Huye Ibutare. Umukino uzaba usigaye w'umunsi wa kabiri uzaba kwa mbere w'icyumweru gitaha. Uwo mukino uzahuza APR FC na Police FC kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Tunyarukiye muri basketball, kuri wa gatanu haraba imikino ya kabiri ya kamarampaka ku ntera kimwe cya kabiri kirangiza mu rugamba rwo guhatana igikombe cya shampiyona cy'umwaka. Guhera mu kanya saa tatu, ikipe ya Espoir Basketball Club irakina na Reg Basketball Club mu nzu y'imikino y'ishuri rya Lise ya Kigali mu Rugunga. Mu wundi mukino, ikipe ya Patriot Basketball Club irongera gushakirana na APR Basketball Club muri Beka Arena i Remera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya gato kari mbere turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru twashikirije. Twabwiye ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere akagira icyo avuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakorokeye mu Rusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Yevgeny Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi bacangiro b'Abarusiya Wagner yari muri iyo ndege yahitanye ubuzima bw'abandi bantu 10. Tubabwiye kandi ko muri Zimbabwe abanyagihugu bari barindiriye n'igishika cyinshi ivyavuye mu matora. Twongeye turabwiye kwishyira hamwe rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Ubuswisi na Afrika. Twongeye kandi turabwira ko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yafashe inkingo iziririza mu gihugu ciwe impuzu z'ibishweka zambawe. Yavuze ko zibangamira iterambere ry'amahinguriro y'impuzu kandi ko izo mpuzu zambawe n'abantu bo mu burengero bw'isi bitavye umuremyi. Twongeye kandi turavuga ko ishyirahamwe ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu gukomeza intambara mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Njoti mwese rero mwa duteza amatwi aha niho ibiganiro byacu byo kuri isaha bigarukiye. Turashimiye abadufashije kugira ngo bibashikire. Turashimiye cyane cyane engineer yadufashije gushyira hamwe, yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Tukadushimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya iki kiganiro. Turabashimiye mwese, tubifuriza kandi ijoro ryiza aho muri hose. Mugire amahoro.